mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na hazwe ndongo ibiganiro na makuru tubafitiye muri kano kanya zimwe mu ngingo rero y'ivyo twabateguriye.
Hari abantu benshi bafise indwara zidakira bapfira ngaha muri ibi bitaro bya Uganda kubera babuze iyo miti babakeneye cyangwa babankiye no kujya kwivuza hanze kubera bavuga ngo nta buryo buhari.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri Uganda adondagura zimwe mu ngorane bahura nk'impunzi na cyane cyane mu gisata cy'amagara y'abantu. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato muwe hafi ya maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko ibiharuro bitari bike vyavuye mu biro vy'amatora aha muri Amerika vyerekana ko abademokrate batsinze mu bice bitari bike, ariko ko atacizere ko batsinda ku majwi menshi cyane aho benshi babona ko Trump atari ko aroroherwa kurangiza manda ziwe zibiri. Amahirwe y'uko abademokrate bashobora kwigarurira Sena asa n'uko ari make nyuma yo gutsindwa mu leta ya Indiana na Tennessee, ama leta Trump yatsinzemwo bimworoheye muri 2016 yamara binugwanugwa y'uko ibiharuro biko birasohoka vyerekana ko abademokrati nabo bashobora kwigarurira inama nshingamateka. Intebe amajana na 35 zo mu nama nshingamateka nizo ziriko zirahiganwa hamwe n'intebe 30% zigize Sena hamwe rero n'abaguverineri batari bake. Mu gihugu cyose byaragaragaye ko Abanyamerika bitabiriye amatora ku bwinshi. Perezida Donald Trump ntari mu batorwa, ariko benshi mu batoye mu gihugu babona ko ayo matora ari half referendum ku myaka ibiri amaze ku butegetsi. Abategetsi muri Somalia bariko baratohoza ku rupfu rw'abanyagihugu bane bavugwa ko bishwe n'abasirikare b'umuryango w'ubumwe bwa Afrika buba barimo n'abarundi mu nteko za Misoma ejo kwa kabiri, nyuma yaho hari bombe yatezwe mu ibarabara ku modoka y'izo nteko. Iyo bombe yaturikiye muri district ya Huriwa ni mu buraruko bwa Mogadisho, yonona ikamyo ya Amisoma itwara amazi. Abaziboneye babwije ujya Amerika ko inteko z'umwe bwa Afrika zaciye zija kurondera ababikoze zica abanyagihugu batagira ibirwanisho. Abategetsi ba leta ya Somalia baremeza ko iyo bombe yatezwe kandi ko hari abanyagihugu bishwe mu nyuma. Abanyagihugu barenga 100 baciye bihereza amabarabara biyamiriza ubwo bwicanyi kandi basaba ubutungane leta ya Somalia hamwe n'inteko za Amisom. Abagwanyi ba Al-Shabaab baremanze ko ari bo bateze iyo bombe kandi bavuga ko hapfuye umusirikare umwe wa Amisom, ariko babibonye bavuga ko atamusirikare yishwe babonye.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze b'ijwi rya Amerika. Amezi atandatu y'ibihano ijwi rya Amerika girisamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni radio y'Abongereza BBC byari byarahawe byo guhanwa n'urwego rucungera ibinyamakuru mu gihugu cy'u Burundi CNC yaheze uno munsi kuwa gatatu. Ariko rero CNC ntacho iratangaza nimba BBC n'ijwi rya Amerika byavanywe mu bihano bagifungirwa ama FM mirongo ya FM izo radio zisamira na mu gihugu cy'u Burundi CNC yari yasiguye ko BBC yahanwe kuko itihanuye kandi yaragabishijwe. Nayo radio y'ijwi ry'Amerika muri ko murumviriza yari yagirijwe ko yarenze amategeko mu kubandanya isamirana ku murongo w'iradio yugawe mbere ngo inahakaze umenyesha makuru murundi aronderwa n'ubutungane bw'ibujumbura. Turaza rero kubandanya turondera abo mu rwego CNC kugira ngo tubabaze nimba ivyo bihano bibandanya canke vyavanyweho. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tukiri ku makuru avugwa mu Burundi. Cegera cambere c'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yifuza ko inyuma y'amatora yo mu 2020 muri ico gihugu hosigara imigambwe ibiri gusa. Gaston Sindimwa akavuga ko vyotuma amajwi adasanzara kuko haboneka imigambwe mike ku rubuga. Reka ibindi kuri ino nkuru tubaze umenyesha makuru ijwi rya Amerika i Bujumbura. Raymond Zimana.
Ariko agiritavuze kubijanye nibura buzwa gy'ibikogwa zimwe mu migambwe harimo umugambwe iprona mu ntara ya Cibitoke eka no mu bindi bice by'igihugu. Gaston Sindimwo icyegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu avuga ko bimwe mu bituma haba ugutumvikana ari ubwinshi bw'imigambwe kandi itaboneka ku rubuga. Uyu mutegetsi asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe iprona akabona ko umuti ari uko mu Burundi hoba imigambwe ibiri iyindi gafutwa. Sindimwo akabona ko abarundi bose boja mu mugambwe iprona na Sende DFDD inyuma y'amatora ya 2020 kugira amajwi natakare.
Ndaje nguvu zimeze kibuga kavuga nti hafumasi ni muri yuri mugambwe iprona n'umugambwe uri ku butegetsi nuko abarundi bavyumva. Kuko hari nzira nyinshi ziriho zituma amajwi asanza. Jewe niko ndabivuga gucyo mbavuga kugira ngo mpimirize abarundi kumva gutandukanya icyatsi n'ururo. Mu gihugu nuko haba imigambwe ibangabanganywe uko aba imigambwe ishobora kugira ijunja n'ijambo kumwe kubona umugambwe umuronka amajwi menshi cyane undi ukaronka ubusa ivyo bituma ata imwe bita ikiribe politiki mu gihugu.
Abajijwe nimba ivyo bitoba bije gusubiza inyuma iganwa mu matora y'imigambwe myinshi icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu avuga ko imigambwe ibiri ari myinshi. Ikindi yabajijwe nuko iprona na Sende DFDD ari yabona kwirije ibikogwa iyindi migambwe iri mu gihugu.
Icyo dusanga kandi cyabyemera ko dusanga hanyuma Sende DFDD nibiragaragara yabisanga none abandi baguma ngarungarugiriyo bashaka gutera igihugu bashaka nibaze binjiye mu mugambwe wa iprona dugiye politiki turongera kisa. Iga nyinshi ihera kuri nga ihera kuri ibi hari imigambwe iza kugira ngo amajwi abe imfagusa kuko reka mbese tuyashyire hamwe hamwe n'ahandi hanyuma ipolitiki tuyikire twese.
Mu mugambwe Prodebu waraniye mbere uratsinda mu matora yazanye demokarasi mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko ivyo bikozwe vyo babije gusubiza inyuma intumbero ya demokarasi. Pierre Claver Nahimana arongoye Prodebu avuga ko amategeko yo kubahirizwa kuko atarahindugwa
naho igihugu kirimo ingorane za politiki bumvikano hagati y'abanyepolitiki bumvikano muce nta muntu yoza asubiza inyuma icyumviro cya demokarasi. Intumbero ya demokarasi yashinzwe yaharaniwe na nyir'icyubahiro Bertrand Ndadaye incungu ya demokarasi. Mu gihugu hariho amategeko agenga imigambwe igihe atarahinduka ikanyungirizwa shingiro rihinduke muri icyo gihe rero dusoza kubyubahiriza.
Naho yemera ko imigambwe iri mu Burundi ari myinshi uburongoye Sawanya Frodebu avuga ko bigoye ko abarundi bose bahurira mu migambwe ibiri. Nahimana akemeza ko naho ukoreshwa ingufu abarundi batovyemera
ama ideoloji niyo ba menshi zabikwiye ko imigambwe micyeyi icyo cyumviro nico tari cyo ni wo kuvuga ngo abantu ndabategetse kujya mu migambwe ibiri gusa abandi bo kubona gukundira niyo imigambwe gusa yorenga abantu babiri bavuga bati ishobora kurenga n'itanu n'iyindi ariko kuvuga ngo yose wayikoraniza mu migambwe ibiri gusa nibaza ko byogorana abarundi ntibo bikwemerera kwemerana gato nayo kugira ngo ukoreshe ingufu bashireyo nibo bikwemerana gato.
Mu bushikiranganzi bw'intwari yo mu gihugu hagati inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'abanyagihugu bemeza ko imigambwe yemewe ingana na 34 mu gihe yari 43 imwe yagiye hamwe iyindi nayo yemeje ko iba yarahagarika ibikorwa mu gihe yari yahagaritswe n'ubushikiranganzi bw'intwaro mu gihugu hagati. Kiretse iyo hari n'umugambwe FNL amizero y'abarundi urongowe n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka Gatogwasa yatowe nk'uwigenga washikanye ibisabwa mu bushikiranganzi bubijejwe kugira wemeregwe ubu ukaba urindiriye inyishu uzohabwa n'ubwo bushikiranganzi. I Bujumbura, Remonzimana, ijwi rya Amerika.
Remonzimana arakinuye mu Rwanda naho i Kigali havutse umurwi uje guhindura ingene abantu basenga. Uwo mugwi uvuga ko uje kongera kwigisha abanyarwanda ugusenga bafatiye ku karanga k'abasokuru bakavavanura n'ico wise ugusenga imana z'abanyamahanga. Inkuru tubaza mugenzi wacu i Kigali Asumta Kabuye.
Umuyobozi w'iri tsinda bwana Mubarak Edouard aganira n'ijwi rya Amerika yasobanuye ko iri tsinda rije gukura abanyarwanda mu cyo yise ubuyobe bayobejwe n'abanyamahanga bakabatesha imisengere yabo ya gakondo. Mubarak yemeza ko azanye uburyo bushya bwo gusenga buzasimburwa abantu bari bamenyereye.
Abanyarwanda barashutswe bashukwa kwinjira mu zindi mana z'amahanga birengagiza imana yabo bwite y'u Rwanda ariyo basogukuru na basogukuruza basengaga. Twebwe rero ikintu tuzanye gishyashya mu myemerere yacu no buryo bushya igezweho bwa duhuza n'Imana z'abakurambere bacu bigasa rero noneho wenda tubisobanuye ari uguterekera igezweho naho amadini amatorero imiryango giwe ibingibyo ntabwo byemeza.
Uyu muyobozi w'iritsinda Mubarak Edouard avuga ko yabanje guca mu matorero anyuranye yasobanurira radijwi ry'Amerika ko yabaye mu itorero ry'abadivantiste w'umunsi wa karindwi akaba mu itorero rya DPR ndetse mu busilamu kuri bavuga ko iki gihe cyose yamaze kigera ku myaka 43 amaze avutse yakibayemo mu cyo yise ubuyobe. Mubarak agasobanura ko ariyo mpamvu ashaka gufasha n'abandi bayobye nkawe bagasobanukirwa.
Kenshi na kenshi ababigi baba misioneri inyigisho bazanye bababwiye ko basu ari abazimu babwira yuko hari abagizi ba nabi, hari amadayimoni, hari abashitani. Igihe umusenze cyangwa se umwiyambaje niyo umurose genda usenge utokeje. Yewe iyo ndose data niba nagiye gupigana isoko ndaritsindwa. Numva rero abo ngabo batakabiye baba bazimu ahubwo bakaba badushyigikira kuko ari umwaso yacu. Iyo myaka yose nari ndi mu buyobe. Uyobe nari ndimo niyo mpamvu mbwivanamo n'abandi babyumva bumva ijwi rya Amerika bayobye nkanjye babivemo.
Ibyo Mubarak yita ubuyobe harabasanga ahubwo ari urimo kugenda tumurongo. Pasteur Desire Rutaganda wo mu itorero Presbyterienne mu Rwanda wavuga ko abashinze iri tsinda aribo bari mu buyobe.
Abanyarwanda basanzwe bazi Imana mu byo bakoraga byose, mu byo yarwaraga, yewe niyo yajyaga no kuraguza ikananirana yavuga ati hasigaye ubushobozi bw'Imana.
Ibyo kutemera Yezu no kutemera Muhammad kuba mwemera ibyo byo
rwose yewe ndavuga nta bembekereje n'ubuyobe bukomeye cyane. Nubundi kiza gaturika cyangwa nandi madini yemera Imana ntabwo asenga Bikira Mariya. Kuko Bikira Mariya twemera ko ni nyina w'Imana, ntabwo rero bamusenga rwose. Ahubwo turamwubaha twumva nk'umubyeyi nk'uko abana bubaha umubyeyi wabo. Kandi abayisilamu nabo bafite Muhammadi nk'umuhanuzi ntabwo bamusenga. Muhammadi ni umuhanuzi w'Imana, bazi ko Imana ariyo mana rurema yonyine ibaho. Nta mana y'abakurambere, nta mana yindi ibaho uretse mana rurema yonyine.
Gusubira rero kuvuga ngo tuterekere
n'imihango ya gipagani.
Abashinze iri tsinda nubwo basobanura ko bifuza kugarura umuco gakondo w'Abanyarwanda, usanga nanone uburyo bakoramo bwo guterekera bunyuranye n'uko kera baterekeraga babikoraga kuri bo ngo baterekera mu buryo bugezweho.
Twaterekereye mu buryo buri modani. Iyo baterekeraga bacanaga muziko, bagafata agacuma bakagashyiramo inzoga, bagashaka n'intongo y'inyama, bakajya mu ziko bakagaragariza uwo baterekeye uwo ari we. Niba ari so ukamuha icyo yakundaga, niba ari sokuru ukabuza icyo yakundaga ukakimuha. Ugasoma kuri ya nzoga uti sekagororoka, nguhaye inzoga, ngwino umpera abana gutunga, ngwino umpera abana kubaho, ngwino nsingira abanza abarozi gutyo. Ibyo rero birimo dani. Niba ducana ziriya muri natwe, iyo ducane muri tuba turya inyama, ukeje ku mishito aho turi hose tuba tunywa n'inzoga. Inzoga z'ubwoko bwose, niba ari ikigage, niba ari inturire, niba ari inkangaza, niba ari na za nzoga zindi.
Abashinzwe umuco se bavuga iki kuri iri tsinda ryazanye imisengere mishya yo guterekera? Negereye Jacques Nzabonimpa wo mu Nteko Nyarwanda y'urimo n'umuco, batangaza ko niba bagize iri tsinda bashaka gusobanurira Abanyarwanda uko umuco wo guterekera wakorwaga byaba ari byiza, ariko ari ugushaka kunenga imyemerere y'abandi byo byaba bibusanije n'amategeko u Rwanda rugenderaho.
Mu myemerere y'Abanyarwanda bemeraga yuko hari Imana rurema yaremye byose, ariko bakemera ko iyo Mana ifite byose nta kintu na kimwe ikeneye ahubwo ari ibitanga. Ku buryo Abanyarwanda batinyaga ya Mana kuyegera kubera bwa buhangage bwayo, ahubwo bakemera yuko hari abantu bababanjirije nk'abakurambere babo bavuye muri buno buzima bafite kuba bayegereye kubarusha, bafite kuba babifashisha muri kwa kwambaza kwabo. Guterekera rero byari ukunyura kuri ba bakurambere babasaba yuko babatsindira ibyago bahuye nabyo, babasaba yuko babatsindira ikibi icyo ari cyo cyose. Ku buryo rero umunyarwanda washaka kugendera muri uko kwemera nta kibazo kirimo. Ikibazo niyo ashatse kubikora adakurikiza amategeko cyangwa asebyije abandi.
Bagize iri tsinda bemeza ko kugeza ubu bamaze kugera ku bantu 200 bakaba bahura rimwe mu mwaka, bafite intego yo guhuza imyumvire igamije guhindura abatuye isi, bakabereka ko Imana yabo, Imana y'u Rwanda, Imana ya buri muntu igikore. Iri tsinda ryashyizeho amahame yo kugenderaho ndetse rivugurura uburyo bw'imisengere gusa bo baracyemeza ko atari idini bagiye gushinga ahubwo ari itsinda rije gufasha abantu guhindura imisengere Asumpta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
twabwiye mu ntango yuko twagerageje kurondera urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bitangaza amakuru bikanakora mu gihugu cy'u Burundi kugira twumve kigiye gukurikira nyuma y'amezi atandatu y'ibihano yaheze uno munsi yari yahawe Ijwi rya Amerika na BBC Ijwi rya Amerika I Bujumbura ritubwiye ko mu rwego CNC bababwiye ku mwanya n'umwanya bashobora kubarondera kugira ngo bababwire igikurikira biciye mu kiganiro n'amenyesha makuru bidakunze kwico kiganiro gitunganywa bakazoca bagitunganya ku munsi si wejo turaza rero kubikurikiranira hagufi nena biciye ku masonga nkitangura imunzi z'abarundi zahungiye muri Uganda zivuga yuko zitari ko ziritabgaho bikwiye re kumenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi atugire ku muriri w'ino nkuru murantunga mu buhinga bw'ivyuma turabona bitariko biratukundira ku yonkuru ya Ignatius tuyikurikira tubanze mu kambi ya Mahama aho abahungiye bana babigeme bahungiye muri iyo kambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda bugarijwe n'ikibazo cuko batwara inda ku bwinshi nabazi batwaje ntibabiteho Pierre Claverny yonkuru aratubandaniriza ino nkuru
Nazitwara mu nyane hatari na urabyumva n'ubuzima bubinyere bwo mu nkambi
Ariko ritwengera kubera ndamubajije ikibazo azi neza ko chama cahibonekeje nicerekeye inda zitifujwe mu bakobwa bakiri bato batarubakizabo uwo mukenyezi ayetse umwana ubundi nawe amufise mu ntoki ataduheka turi benshi abafise abagabo n'abatabafise
Habazitwara bafise abagabo hariho abazitwara batabafise urumva nyene biragoye ariko nk'abakobwa bazitwara ni babandi nyene babahendesha nk'amajana 5 majana 3 kugira ngo nabo baronke kuntu boba
ubundi nawe ati byose bitumwa no kubura ico umuntu akora maze ubuhumbo bugahabwa indaro yamara uwo muvyeyi abazwa nuko abakobwa batwara izo nda babikora mu kutamenya ingaruka mbi bigendana abahanura kwihangana mu buzima butoroshe barimwo
abakobwa nyene baragenda iyo o akabonana n'abahungu kandi abo bahungu n'ukubahenda amara kubahenda ubwo bakabahenda nyene bakabatera inda amara kubatera inda bakabura uko babigenza ariko uko nawe nyene umubiri wa wamugoye ashobora kuba avuga ati jewe n'ubundi ngirepfe n'inzara kandi ndondeze ibujyo nohendana agahindana muri ubwo buryo ugasanga yanda arayitwaye adafise niyazo ijana n'uwayimuteye umwana akamwanga
yongera koko abasore nabo bihereza ibiyayuramutwe biri mu inzoga zikaze canke itabi rikaze
barangwa nyene ibyo bitabi bakanywa ibyo biyoga urumva nyene ko atari byiza kubabona binywa mbese abakwiye kunywa iby'abandi banywa bitobayayura umutwe baragwana baragira ibintu byinshi nyene nawe atari wewe utokwifuza kubabona bibona yego
aba nabo batibyo byebira mutwe birimo bituma haduka ingeso mbi harimo nizo nda zitifujwe
barabinywa arije babivuga no ngaha mu nkambi ariko bagoma babizana nyene barabikora nyene nawe urabyumva naye numva ko abanywa ibintu bituma bibayayura mu mutwe ega kwiba babitegwa n'inzara bafite icyo bajya ntibogenda kwiba
abantu ugasanga bagiye inyuma y'inkambi abana bamwe bamwe ugasanga handuseho n'ingeso mbi zo kwiba
umwe mu basore twaganiriye wewe naho adahakana ko biriyo amenyesha ko ibyo biyayuramutwe atari byinshi
ibyo biyayuramutwe twibinywa tubikuye hehe ko taho tubikura iyi nkambi kandi kikijwe n'abapolisi abasirikare twobikura ziganigwa he ziza waragiye ko nakayuki bayikuye surudu wiri bazikuye n'amaburiburi twinywera turubozonye nuka nyoye nawe nyina bavuga ati afise nk'umujyango hanze yakamuhaye
ubuserukishira mu Aster mu Rwanda yemeza ko amashiramwe impuza makungu atandukanye yita impunzi harimo na Aster akora ibishoboka byose kugira impunzi zigira amagara meza hame no kwitaho abahuye n'ibyo bibazo byo gutwara inda zitifujwe canke abahanduriye indwara zitandukanye zica mu bihimba by'irondo ka
SGBV protection
ubushikiranganje bujejwe gutahukana impunzi no gukinga ibiza mu Rwanda bumenyesha ko bukora ibishoboka byose kugira ngo bukinga ayo mabi yo gutwara inda zitifujwe mu bakobwa bakiri bato hame no kugwanya ibiyayuramutwe ubwo bushikiranganje bukorana n'inzego zitandukanye harimo abajejwe amagara y'abantu mu ikambi abaremesha kiyago n'abaserukira abandi n'igihe cyose abaye inama ihuza impunzi ibyo bibazo ntibireka kuvugwa mu ntumbero yo kubyirira Ruhinda ni mu gihe igice kinini c'abarundi barenga 158 baba mu ikambi y'impunzi ya Mahama bagezwe no gwaruka cye clave n'inkuru ikijyari ku bwijwi rya Amerika.
Ignatius Sebahizi muri ya nkuru nari nabaciye ku masonga y'ibibazo biraje ishinga impunzi z'abarundi zahungiye muri Uganda ahanini no kubura ingene bivuza.
Buri gihe iyo uganiriye n'impunzi zituye muri iki gihugu kimwe mu bibazo zivuga ko bizibangamiye ni ikibazo cyo kubura ubuvuzi bukwiye mu gihe zirwaye, dore ko hari n'izihunga zifite uburwayi bukomeye bukeneye ubuvuzi bwihariye. Nyabenda Damien ni umwe mu bayobozi b'impunzi kandi unashinzwe kuzivugira.
Hari abantu benshi bafise indwara zidakira za diabetes mitima bapfira ngaha muri ibi bitaro bya Uganda mugabo kubera babuze iki kubera babuze iyo miti babakeneye cyanke babankiye no kuja kwivuza hanze kubera bavuga ngo nta buryo buhari. Ntibukwiye ko hari abantu benshi b'impunzi bapfa kubera bataronse ubufasha bw'intuze bw'iyo miti yo kwa muganga.
Nyamara ariko ushinzwe umutekano w'impunzi mu ishyirahamwe HCR mu gihugu Margaret Otieno yabwiye Ijwi rya Amerika yuko bakora ibishoboka byose kugira ngo impunzi zibone serivisi zihuye n'iz'abanyagihugu babona ku buryo badashoboye kandi badafite amikoro yo gutanga ibirenze kuri ibyo, kandi ko ikibazo cy'ubuvuzi ari ikibazo rusange kitareba impunzi zonyine.
So we have medical assistance program by run by several of our partners.
Ati dufite ubufasha bw'ubuvuzi bushirwa mu bikorwa n'inzego zitandukanye zidukora nazo haba mu makambi na hano mu mujyi wa Kampala. Dukorana n'ishyirahamwe rya InterAid rifite amavuriro atandukanye ryoherezamo impunzi zifite ibibazo by'uburwayi butandukanye. InterAid ifite abaganga basuzuma impunzi kumenya ibibazo by'ubuzima zifite, nuko abo baganga bakohereza abarwayi mu mavuriro atandukanye mu gihugu. Ariko impunzi imwe zinavuga yuko n'ubufasha buke HCR ivuga ko iziha nabwo zitabona, kandi n'ibyo bizeza impunzi bidakorwa. Etienne Kamari nawe ni umuyobozi muri komite y'impunzi z'abakongomani.
Urabona uko serivisi zimeze z'ubuzima hano, ni ukuvuga ngo urwayi uri mu mujyi ujya ku kigo nderabuzima kikwegereye cya leta, niko bimeze. Igihe cyose hari complaints za serivisi za leta kuko zitihuta, ziritonda, hamwe na hamwe ntiziboneka uko bikwiye, ahandi ugasanga niba ari imiti bashaka ntihari. Ariko ni ibintu twagejeje ku buyobozi bw'impunzi, ndavuga aya mashyirahamwe afasha impunzi arabizi yose. Instead basubira inyuma bakajya kubwira government iti ni gute dushobora guteza imbere izi serivisi cyane, gute ibintu byaboneka, bakatubwira ko barimo babikora ku bufatanye na leta. Ibyo nabyo biri mu nzira.
Ruswa ni kimwe mu mbogamizi impunzi zivuga ko zihura nazo iyo zigiye kwaka serivisi zazigenewe, cyane cyane ubuvuzi, uburezi hamwe no kwimurirwa mu bindi bihugu. Akaba rero izo serivisi zisa nk'izigurwa n'abafite amafaranga, impunzi zitayafite ntizifashwe. Ariko ikibazo cya ruswa mu nzego zishinzwe impunzi nacyo cyahagurukiwe n'ubutegetsi hamwe n'imiryango itabara imbabare, ku buryo hari icyizere ko hagiye kubaho amahinduka. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Kanika kazi kikabamenyesha ko tugeze mu kiganiro cy'amagara y'abantu. Duhikaze mugenzi wacu Ibujumbura Diane Ndonse ahagiye kugaruka ku indwara y'intandara, umuganga amuha umuco akanawuduha ni muganga Remy Hagererimana.
Indwara y'intandara iri mu ndwara zitana ubuzima bw'abantu cyane. Abaganga bemeza ko abana batari bake ibafata bakivuka nubwo atabitigiriye birashigwa habona. Muganga Remy Hagererimana, umwe mu baganga bavura indwara zifatira mu mutwe, atangura asigura ko iyo ndwara y'intandara ifatira mu bwonko ariko ikigaragaza mu buryo butandukanye.
Indwara y'intandara abantu bamenyeye kubona ko ari umuntu afashwe n'ibintu bimufata bukwi na bukwi, kikubita hasi, akajugumira, agata amaboko, agata amaguru, akarembuza amaso, mu nyuma agaca atubwenge, agaca mbere no kwisobaho kwisobako, agira amaraso mu kanwa kwihekenya ku rurimi. Ariko ibyo mumenye yuko ari ubwoko bumwe bw'intandaro. Burya intandaro nuko ari ingorane ziri mu bwonko bw'umuntu. Ubwo bwonko rero bufite ibihimba byinshi bufite icyo bukora ku mubiri w'umuntu.
Ni muri icyo gihe asigura ko intandaro zishobora kwigaragaza mu bice bitandukanye by'umubiri. Ku bana bakiri bato aratubwira ibimenyetso bimwe bimwe umubyeyi ashobora kwibonera ko nubwo bitoroshe.
Noneho muzobona kenshi umwana tuvuge yicaye ku meza ariko anywa kayi, kubona mukanya gatoyi ariko igikombe hasi, cyakuraba umenye ko araba mu kirere abaje kugira intandaro. kana tikubise hasi ushobora kubona umwana ariko arandika utuntu ariko ramukoresha devoir kuzibona mukanya ahagaritse akuravye uko ntakwishura ntandara zaheze kuba muri aho kanya nyine
ubwo biroroshye yuko ari nk'umuvyeyi ashobora kwibona kuri uwo mwana wiwe
nico tuvuga biragoye utabimubwiye kenshi uzosanga umuvyeyi afashe umwana akamukubita ngo ariko arafyina kuri kumenya igikombe ariko ari mucyaye kuri kutaye ikaramu kuri kutanyumviriza nawe kumbe yagize intandara ugasanga yafashe azanye umutwe wiwe arararamye aravye hejuru hirya acyaduza n'ukuboko mu kanya gatoyi munyuma acyagaruka kuko yarameze zose ni ntandara
rimwe na rimwe birashika abantu bakitiranya igisahuzi hamwe n'intandara naha nyene muganga aratanga umuco
igisahuzi ntihajya tuvuga umwana ashusha se ubushobozi ka 42 43 n'icyenda cyagira inzu kugira amakonvision bivuye kubera ubwonko bushushe baye irite cyangwa bukabuwe n'ubwo bushuhe agacaga ico bita igisahuzi n'ubwo kugira sintandara burya ashobora kugira bijya anye ubushuhe buheze bigahera nta ntandara zose urakugira cyangwa se umwana ashonje agize muri hypoglycemi cyangwa ibintu by'ibyunyu inyu by'ama iyo masodium cyangwa calcium agira ibyo bita ibisahuzi mbwa bintandara turiko turavuga n'izijya zifata umuntu zikagenda zikagaruka atakana mu kizitumye kibone ku muntu yopima ariko arabona
hagataha muganga Remi Hagera Imana aratubwira ibishobora kuba intandaro yo kugwara intandara ku bana
ishobora gutuma bagira intandara ni byinshi icyambere kugira gushika kenshi ninge n'umwana yavutse akavuka ateje tuvuge bajye bana bavuka ntibace barira ubwo nyene ujya mu yatari kwararira umenye yuko ari hano mu bwongo oxygene amaraso ate kwatembera neza uzusanga mu mayezi mizi kweri yo nkuvu yaho hantu maso atashitse acagira intandara uko nyene kumbure ko yabavutse barushe kumbure ko yabavutse bafite infection mama we yaragwaye cyaje kubera yanyoye y'amazi ari mu bintu by'ibondo ko byumufasha no kwarabya acagira infection agaca agwa ikindi nacyo gishobora gutuma acagira agira intandara bikunda gushobora kubana cyane no gushobora gusanga umwana avutse kumbure afise malformation afise ahantu atameze neza mu bwonko yavukanye ashobora kuba ari malformation ikibyimbe kiriyo ashobora kuba ari ibintu bidateranye neza mu bwonko imiringoti y'amaraso n'ibindi byashobora gushika uwo mwana rero ashobora kugira intandara
intandara ziri mu ndwara zica
intandara mu ndwara yica kandi yica n'ingoga kuko irashobora kukwica kugira iyo ntandara nyine byo byiza bisa kibisahuzi nubwo ubwo bwo bisahuzi bikurikirana cyane tugufatika gujugumiza mu nyuga kuhema mu nyuga cyufugo nyene cyo bita état de mal épileptique n'ubwo intandara imaze umwanya munini cyangwa iminota 30 ataruhutse na gatoyi haragira igihe ubwo ngo bukaruha amaraso na oxygen gasoza kuja mu bwonko bigahagarara kwa wakoresheje cyane ngo umuntu agatebagapfa
hambavu yibi muganga abandanya sigura kandi ko ukudacandagisha umwana nkuko bikwiriye bishobora kumukwegera intandara ariko mu gihe umwana ayivunjwe mu kiringo kitarenga imyaka 2 ikimenyekana irakira ariko kandi ingorane zikagaruka kukubura ubumenyi bukwiye mu bavuzi kugira bashobore kuyivura neza muganga Remi Hagera Imana avuga ko vyongeye hari gihe n'imiti igorana kuboneka
muri iyo minsi heze nk'umwaka imyaka 2 twagize ingorane imiti mu Burundi yahera gose turabura ico turakora abana bakabura imiti abakozi bakabura imiti ugasanga imiti baje kuyirondera hanze ariko ndabona ko muri iyo minsi mengi kuyasubira kugaruka buhoro buhoro iyikenewe ari imiti bita essentiel de l'OMS tegeza kubiriho mu bihugu byose byiyubaha kandi biteza kubahiza amagara y'abantu hari imiti ikenewe ishikanga ine cyangwa itanu ivuga intandaro zose kubiriho iyo miti ngaha mu Burundi mu isanzwe myinshi iriho hari n'indi rusanga itariho bataza gutuma hanze iyo bikenewe ikitera ingorane kenshi je nkunda kubona nakira abagwa kenshi baba baciye ahandi henshi n'ubwo usanga umuntu bamuhaye imiti itariyo ugasanga intandaro kuko yari yari intandaro yari isanzwe yovuwe neza kuko bamuhaye umuti utari usanga intandaro yaciye ihinduka ibi yindi tazokera n'ingoka
muganga Remi Hagera Imana ahanura abakora mu gisata cy'ubuvuzi ko ababyeyi bo kurikiranwa cyane bacibungenze mbere bakarushirizwaho kwitwararikwa mu gihe bariko baribaruka byongeye leta igakora amahimiriza mu banyagihugu ku bijyanye no gusigura indwara y'intandara i Bujumbura Yane Ndonse ijwi rya Amerika
Jene ndonsara kene no kuwe duche du sozele kigani wanyi munharachu no mwusi nchuti wa konzi marikomu na tukumviliza mga kinuye ya koze Fasil Gebehu ya gira ni Dre Amadri hame na anjenyo ya Rodrius ya mfashe muhinga bivyuma na anjediani na hazwe tuwari kumwe tukwe mituifurize kurani guwa mwanyi no mwuzanyu mandanye mwuviliza ibigani rozi ujugi Amerika makuru alimbele tulagaruka kumatora ya raye abaye abashinga mateka na abakenguza mateka abashinga mateka baba demokrate bigaruri na mashinga mateka aba republikane nabo bigarurira sena bizo hindura iki muri politiki ya Amerika ubusesanguzi mu biganiro byacu biri imbere